Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma basuhuza mbahe ikaze mu makuru y'akakanya. Umukuru w'umujyi wa Bujumbura yatanze iminsi 45 ku nzego z'ubuyobozi bw'uwo mujyi ngo zibe zarangije ikibazo cy'umwanda urangwamo.
Abashinzwe zone ntibipange, abashinzwe karitsiye ntibapange ibintu bizobakorako. Ubu ndabivuze kandi ndasobanura Rwanda ku mukanya. Ntibipange, karasa ni 45 days. Ikari bityo tubigire inyarumushi.
Jimmy Hatungimana ayobora umujyi wa Bujumbura. Leta y'u Rwanda irasaba umwe bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika kudashyigikira ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Bwongereza, umushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda wongeye guhura n'inzitizi. Naho hano muri Amerika, Donald Trump wahoze ari perezida arashakisha cyane intsinzi kuri Nikki Haley mu matora y'ijonjora mu ishyaka ry'abarepublikani. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Twongere tubahe ikaze muri aya makuru ku Ijwi rya Amerika. Tugiye guhera ku yo hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump wahoze ari perezida arashakisha cyane intsinzi kuri Nikki Haley mu matora y'ijonjora mu ishyaka ry'abarepublikani. Mu matora yabaye ku uyu wa kabiri, Fidel Niyongabo.
Amareta agera kuri 15 ariko arakoresha amatora kubahiganirwa kuzoserukira imigambwe mu matora rusangi yo mu kwezi kw'11. Uyu munsi wa kabiri ni umunsi ukomeye cyane w'amatora mu ntango muri Amerika. Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika ari imbere kuva mu ntango mu bahiganirwa guserukira umugambwe w'abarepublika. Biruko naho muri iki gihe yagirizwa ibyaha bitari bike mu masentare atandukanye. Niyo yagenwa ubwira gatatu guserukira umugambwe wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu azosubira guhiganwa na perezida w'umudemokrata ari muri iki gihe Joe Biden mu matora rusangi. Bitezwe ko perezida Biden atsinda atakibaza amatora yo mu ntango y'abaserukira umugambwe w'abademokrata. Abahanuzi ba Trump batangaje ko biteze ko azokura mu ihiganwa Nikki Haley imbere y'itariki 19 y'uku kwezi, igihe 2/3 by'amareta azoba yamaze gutora.
Fidel Niyongabo, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugoroba wo kuwa mbere cyashenye ibisasu bya misile z'abahuti hafi ya Yemen. Aba barwanyi bashyigikiwe na Iran bakomeje kubangamira amatanyura mu nyanja itukura no mu kigobe cya Aden. Eugenie Mukankusi.
Ubuyobozi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko cyashwanyaguje ibisasu bibiri bya misile zirasa ubwato, cyemeza ko byari bibangamiye akarere inyanja itukura iherereyemo. Ibyo bisasu byashwanyagujwe hashize amasaha make igitero gikekwa kuba icy'abarwanyi b'abahuti kigabwe ku bwato bwikoreye ibintu mu kigobe cya Aden. Ikigo cy'Ubwongereza gishinzwe imirimo y'ubucuruzi bw'ibinyura mu nyanja cyatangaje ko icyo gitero cyabereye mu birometero 170 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'icyambu cya Aden cyo muri Yemen. Icyo kigo cyatangaje ko abakozi bari bari muri ubwo bwato bose bameze neza kandi ko ubwato bukomeje kwerekeza ku cyambu bwahagurutse bugana. Ikigo cy'Abongereza cyitwa Ambre kirinda umutekano w'amato ari mu nyanja cyavuze ko ubwo bwato bwari bufite ibendera rya Liberia bwavaga muri Israel bwikoreye ibintu. Kivuga ko haraho bwangiritse kubera urusasu bwarashweho muri icyo gitero. Abahutsi bavuze ko bazakomeza kugaba ibitero nk'ibi mu rwego rwo kwifatanya n'abanyepalestina mu ntara ya Gaza kugeza igihe Israel izahagarika kubagabaho ibitero.
Igisirikare cya Israel kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu karere ka Khan Yunis mu majyepfo y'intara ya Gaza. Fidel Niyongabo.
Abategetsi b'abanyapalestina batangaje ko ibyo bitero byakozwe mu gice cyitwa Hamad byahitanye abantu batari munsi ya 17. Igisirikare cya Israel cyavuze ko ibitero byacu byakozwe mubibanza bikoreshwa nabo kivuga ko bakora iterabwoba muri ico gice ca Hamad tamenyesheje ko ca hagaritse abagwanyi batari bake bo mu mugwi Hamas na Islamic Jihad bari binyegeje mu basivil ingwano mu ntara ya Gaza iriko ibandanya mu gihe twigoro two gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano turiko turaba two twigoro turimwo ibiganiro biriko bibera mu gisagara ca Cairo mu gihugu ca Misiri yamara igihugu ca Israel nticavyitavye ahubwo cagize umugwi Hamas kubutatanze urutonde rw'amazina yabo abagwanyi babo bagize imbohe mu ntara ya Gaza. Umutegetsi akomeye wo mu mugwi Hamas kuri uyu wa kabiri yabwiye abamenyesha makuru ko kuba atamasezerano yapfunditswe ari amakosa y'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Yavuze ko leta ya Amerika icuditse na Israel ari itegerezwa gukora ibishoboka kugira hafatwe ingingo. Icegera ca prezida wa Amerika Kamala Harris kuwa mbere yasabye umugwi Hamas kwemera ibiri mu masezerano yashikirijwe. Amasezerano arimo kurekura abo uwo mugwi wagize imbohe vyotuma haba uno nyene agahengwe k'indwi zitandatu imfashanyo zigenewe ababa mu ntara ya Gaza nazo zikiyongera.
Fidel Niyongabo, turacyari kumwe, uratubwira iby'ingabo za Ukraine kuri wa kabiri zatangaje ko zashwanyuje indege zitagira abapilote 18 z'igisirikare cy'Uburusiya. Izo ndege zari zakoreshejwe mu gitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine mu ijoro ryakeye. Nanone Fidel Niyongabo,
igisirikare kigwanira mu kirere cya Ukraine cyatangaje ko Uburusiya bakoze ibitero bukoresheje drone 22 mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri. Cyavuze ko casambuye 18 muri zo mu kirere cyo mu ntara ya Odessa. Oleg Peburamatari w'intara ya Odessa yavuze ko atanumwe yahasize ubuzima canke ngo akomereke muri ivyo bitero. Yamuratangaje ko inyubako zitari nke zononekaye. Icyo gihe drone zigwanira mu mazi za Ukraine zasambuye ubwato bw'ingwano bw'Uburusiya bwariko bugenzura amazi ari hafi y'ikigobe cya Crimea. Abajejwe iperereza ry'igisirikare cya Ukraine batangaje ko ubwo bwato bwitwa Sergei Kotov. Icyo gitero Ukraine iherutse gukora ku bwato bw'ingwano bw'Uburusiya bukorera mu ibahari yirabura. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo ku munsi wa mbere yatangaje ko abategetsi ba Ukraine bazi iby'Uburusiya buriko butegekanya gukora mu nyuma yaho ko yamara igihugu ciwe citeguye kwishyura. Zelensky yabitangaje nyuma y'inama zitari nke yagiranye n'abategetsi bakuru b'igisirikare n'iperereza mu gihugu.
Umubare w'abavanywe mu byabo mu majyaruguru ya Mozambique kubera urugomo rw'abajihadisti umaze kurenga 112 muri aya mezi birashize. Umuryango wita ku bana Save the Children kuri wa kabiri wavuze ko abo bavanywe mu byabo barimo abana barenga 161 bo mu ntara ya Cabo Delgado. Mu itangazo ry'uwo muryango wavuze ko ugeriwe umubare uri hejuru wabonye babonye mu gihe gito. Ubushyamirane bwongeye kubura muri iyo ntara mu byumweru bike bishize nk'uko amakuru aturuka mu karere hamwe n'imibare y'abataye ibyabo y'ishami rya ONU ryita kubimukira OM bibitangaza. OM mukuru wa mbere yavuze ko umubare w'abantu bavuye mu byabo ugeze ku 112,894 guhera ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 kugeza ku ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu. Imiryango y'abantu amagana yahunze yifashishije imodoka za bisi, ubwato buto cyangwa amaguru. Umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF ishami ryawo rikorera i Cabo Delgado riraburira ku bijyanye n'ingaruka z'ibitero biheruka ku buzima bwo mu mutwe. MSF iravuga ko bamwe mu bantu bavuye mu byabo bafite guhangayika gukabije n'ubwoba bwinshi batabasha gusinzira bari mu bwigunge kandi ibitekerezo byababanye byinshi. MSF yongeraho ko irimo gutanga ubufasha kuri buri muntu ufite ibibazo nk'ibyo nubwo ifite nta bikorwa remezo rero by'ubuvuzi bihagije ifite. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tujya noneho muri Kenya ho indege ebyiri zagonganiye mu kirere cyo hejuru y'umurwa mukuru Nairobi zihitana abantu babiri. Fidel Niyongabo atugezaho iyo nkuru.
Abandi bantu 44 barokotse mu isanganya ry'indege ryabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Imwe muri izo ndege yarimo abantu 44. Iyindi ndege yari itwaye abantu babiri yari mu gikorwa cyo kwimenyereza yakorokeye mu kibanza kirimwo inyamaswa cyo ku murwa mukuru Nairobi. Iyo itwaye abantu 44 yashoboye kururukira ku kibuga cy'indege kiri Nairobi cyitwa Wilson. Izo ndege zombi zari ziturutse kuri icyo kibuga cy'indege nk'uko byatangajwe n'abategetsi bemeje ko abantu babiri bahasize ubuzima igihe zasekana ziri mu kirere. Safari Link Aviation ishirahamwe ry'indege zitwara abantu bagiye kugendera ibice birimo ibikoko byemeje iyo mpanuka. Yamara ryamenyesheje ko atanu umwe yapfuye cyangwa ngo akomereke mu ndege yaryo yaritwaye ingenzi 39 na batanu bayikoramwo. Iryo shirahamwe ryatangaje ko abadereva bayo bafashe ingingo buno nyene yo kugaruka ku kibuga cy'indege cya Wilson kugira indege barimwo isuzumwe kurushiriza. Rimenyesha ko bururutse ata kibazo.
Mukomeje kumva radio ya Amerika yavugiye i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Haya makuru n'ayandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet www.voa.com. Munadusanga kandi ku mbuga mpuzambaga za YouTube, Instagram, Facebook ndetse na X kuri VOA Radio yacu. Mukanya gato navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ministri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yananiwe kurengera umushinga w'itegeko rigenga kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda nyuma y'uko Sena y'Ubwongereza cyangwa House of Lords isabye ko hakwerekanwa uburyo bwisumbuye ku buriho uburenganzira bwabo bazubahirizwa. Rero uburenganzira bwabo bazoherezwa mu Rwanda bwakubahirizwa mbere y'uko indege zibajyana muri icyo gihugu zihaguruka ku butaka bw'Ubwongereza. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi kuri inkuru.
Muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda. Gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. Abagize Sena y'Ubwongereza biganjemo abahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganyijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yiyamamaza kwa zahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi y'Ubufaransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira abambere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Ishuri rya Amerika turakomereza mu Rwanda aho leta y'icyo gihugu isaba umuryango w'umwe bwa Afrika kudashyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika SADC ziri mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bw'u Rwanda burashinja izo ngabo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR iburwanya. Temistocle Mutijima arakomeza.
Ubusabe bw'u Rwanda bukubiye mu ibaruwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu yandikiye umukuru wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika Bwana Musa Faki Mahama kuri uyu wa mbere. Ni ibaruwa u Rwanda rwanditse mu gihe habaga inama y'akanama gashinzwe umutekano mu Muryango w'Ubumwe bwa Afurika rwo ruvuga ko rutatumiwemo, iyo nayo ikaba yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ibaruwa ijwi rya Amerika yaboneye kopi, u Rwanda ruvugamo ko rutewe impungenge no kuba mu byigiwe muri iyo nama, harimo no kwemeza ubutumwa bwa SADC Samidi RC muri Kongo, kimwe no gusuzuma ubufasha umuryango w'umwe bwa Afurika n'abandi bafatanyabikorwa batanga kuri ubwo butumwa. Ibaruwa iti:
u Rwanda rurahamagarira umuryango w'umwe bwa Afurika guha uburemera kaga iyoherezwa rya Samidi RC riteje ku Rwanda no ku karere kose.
Mu ibaruwa yarwo, u Rwanda rushinja umutwe w'ingabo za SADC gukorana n'imitwe y'inyeshyamba igendera ku ngengabitekerezo y'irondakoko yibumbiye mu ihuriro ryitwa Wazalendo ndetse n'amatsinda anyuranye y'abacancuro. muri iyo mitwe u Rwanda rwiti y'abajenosideri niyabaswe n'ingenga bitekerezo y'ironda bwoko ruravuga ko harimo n'uwa FDLR urwanya ubutegetsi bwarwo ruti
Sami DRC nk'umutwe w'ingabo ugaye ibitero ufatanije n'imitwe nk'iyo ntiwasimbura inzira yo gukemura ibibazo byo mu buryo bwa politiki yatambamiwe na leta ya Congo bityo umuryango w'umwe bwa Afrika urahamagarirwa kutemera cyangwa kudatera inkunga Sami DRC
U Rwanda kandi rushinja ingabo z'umuryango w'ubukungu huza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC kuburizamo umuhate wo gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro wari watangijwe n'ibihugu byo mu karere kuri ingingo mu ibarwa yarwo u Rwanda ruti
SADC ubirashyigikira imyifatire y'ubushotoranyi ya Congo iyo gushakira igisubizo mu ntambara yirengagije gahunda zose zo gushaka ubuti w'ibibazo mu buryo bwa politiki zari zatangijwe n'ibihugu byo mu karere zirimo ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda
Mu ibaruwa yarwo kandi u Rwanda rwashinje ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo gucumbikira no gukorana n'imitwe y'inyeshyamba irurwanya irimo FDLR na CNRD FLN rugashinja abakuru b'ibyo bihugu gutangaza ku karubanda ko biteguye gushyigikira impinduka z'ubutegetsi mu Rwanda rurashinja kandi umuryango mpuzamahanga kwirengagiza nkano muziremezo w'intambara zo mu burasirazuba bwa Congo uwo muziremezo rwo ruvuga ko ari ugukomeza gushyigikira ingabo zakoze jenoside ziri mu burasirazuba bwa Congo no kuba Congo yaranze kumva ibibazo by'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi rushinja kandi Congo kwanga gucyura impunzi zayo ibihumbi magana zahungiye hirya no hino mu karere zirimo abagera ku bihumbi ijana ruvuga ko rucumbikiye ibaruwiti
u Rwanda ruramenyesha komisiyo y'ubumwe bwa Afurika ko gusaba uyu muryango gushyigikira SADC byarushaho kuzanga ikibazo ubufasha bwose umuryango w'umwe bwa Afurika wa SADC bwaba busobanuye gushyigikira imyifatire gashoza ntambara ya leta ya Congo kandi byaburizamo uburyo bwo gukemura mu mahoro iki kibazo kimaze ibinyacumi by'imyaka mu burasirazuba bwa Congo
u Rwanda rwasoje rusaba umukuru wa komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afurika gukoresha ububasha bwe agashishikariza leta ya Congo gushaka igisubizo mu nzira z'amahoro binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi rwasabye kandi abagize akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri uyu muryango gukorera urugendo shuri mu karere k'ibiyaga bigari ngo barusheho gusobanukirwa imiterere y'iki kibazo kugeza ubu umutwe w'ingabo za SADC muri Congo uhuriwemo n'ingabo zavuye mu bihugu bya Tanzania Afurika y'Epfo na Malawi watangiye ubutumwa bwawo mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 aho waje gufasha ingabo za Congo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa M23 Uyu waje usimbuye ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba leta ya Congo yanenze kudakora ibihagije mu guhangana n'imitwe y'inyeshyamba irwanya ku isongo wa M23
Ijwi rya Amerika igutware mu Burundi mu mugi mukuru w'ubutunzi cyangwa se ubukungu wa Bujumbura aho umukuru wawo Jimmy Hatungimana yatanze iminsi 45 itarengwa ku nzego z'ubuyobozi bwawo ngo zibe zarangije ikibazo cy'umwanda uhagaragara yavuze ko utazubahiriza amabwiriza azasezererwa ku kazi ibi bikaba bibaye nyuma y'icyumweru Perezida Ndayishimiye w'u Burundi anenze kuba hari umwanda ugaragara muri uyu mujyi Eloge Willy Kaneza arakomeza inkuru
muri iyo nama mukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero yavuze ko abatowe nk'ibyabo naye kugira abakuru b'amazone n'amakartiye ntibazohabe bavuga ko bataburiwe mu majambo akaze yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo cy'isukurike ku murwa mukuru w'ubutunzi
mwipange ibintu bizobakorako ubundi uze kandi ndasohora no kwandika ku mukayi mwipange karasa ni 45 days kolera mucafu kolera ni ingwara mucafu la maladie de mensal nayo amaso muyoka kugwara nayo ni se la maladie de mensal nababwiye ko igisagara ca Bujumbura ari kinyuri cy'igihugu imbere y'uko ushika mu zindi ntara ubanza uva ku kibuga cy'indege ca Bujumbura bw'abakungu bityo ndaje ugashikira mu gisagara ca Bujumbura bazungura bacahe bati mu mucafu ikarere cyo tubigire binyarubije
Yongingo mukuru gisagara cha Bujumbura yifashe inyuma y'indwi president Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari naco gikuru mu gihugu kirangwa mu mwanda utagira izina kugera naho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba bijanye na bamukerarugendo Bujumbura nyene hari kwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze
isuku rikaba ubutunzi bwaguze twumvika mere jarabi uko mura bitamutanye wanga mushe umaramara mwabanda mwamba nga meshe mwese zera aho mwaciye mwaciye mu myanda kugira ngo ugire isuku bisaba kuri igihugu giteye imbere tugenda hajya muri santere zero kunyeta bacye abantu barabuze umukubuzo ugugwa ntahigaga ugugwa ntahe zenda ugure ndawubakire se muri mikubuzo ndayibakire hanyuma bacye batava kubuzo none urazi ugiye kuramya umuntu ugasanga hari umwanda wose ubiraje aza kwandika indwara z'umwanda ni mu mbwire ryari gutagwaye inda ikanyanda ndayibona nazirishije jewe nshuti nsabona ko nyandukiza korera kuko nasanze mu myanda nzogaruka mugati mushaka ku banyamahanga baza umwana mbwiwe umunyamahanga azoza ahantu kuburira mu nzira cyane utashobora gusubira umuterege uri imbere yawe.
Bamwe mu banyagihugu bo mu manuka bwa Bujumbura babwirwa ibya Amerika ko icyo kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara yarara adakora icyo yiyemeje.
Yahaye igihe kinini atamodoka tubona ngaha tutagutora iyarara gusa ubu yiyarara bigenda n'umutwe w'abenegihugu b'inyenegihugu bica biyaranje ukuntu bajya baritwara n'umutwe niba baca baritwara n'umutwe bapi babitwara aho bari bababujije nyine ko babita hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu imvura ivyiga tubitwara igenda nyine irasivye imifurege ugasanga yatimye nuko
yagoraho dutiryo yarara ugasanga habaye ikibazo benshi ugasanga ko bita mu miserege aho bitagenewe ntidushobora gutora igitumizo bikobira gihe ariko babita ahadakenewe gisagara cyo usanga hari isuku rike ugasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ndwara ya korera hamwe n'izindi ndwara z'isuku rike
aho muraro ubukaba basongwa cyane n'imyanda yiyongera ku ibura ry'amazi
ahera h'Imana niho munye n'Imana ikibagira uwayo Imani katitungikira imvura amazi atuye kibazo cyane gose nk'ubu tuba twayera mu barabara turondera amazi dukoresha nawe urundi wowe ufungura ariko amazi tuko twayabura ibido uyafise n'aba yayaretse y'imvura utamuha amafaranga 500 ku ibido imwe nta amazi uronka yo gukoresha mu muryango nka twege tufise nk'ama wese mu mpango mu nzu twoca tubaho gute yangwara tuzobura yangwara gute kandi amazi turayonka
mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane turamarindwa tamazi turose tukiruka tukabura
mukuru isagara cha Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe nayo masosiyete
ari marero twiruka twiruke naza ya masosiyete akura imicafu.
President Ndayishimiye yasanga ingendo yo kudasukura abantu baba yerekana ikindi kintu batari cyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu
tangura rero ni mwaba mushaka bamukerugere ntagire ahantu na hamwe sira kubona umwanda muri kisagara cha Bujumbura neza bira hanama nawo meza jewe musi mwa muzobona naje kwikuburira haje ibyo ya ideal urabona je niko ndi kuburira ndumwe sizobwira umuntu numwe kandi ntuzoze kunda ntuzoze kuko mtana kunaniye reka ndabikore nzoza ndabikore kandi ndazi ko uwo muntu azoca mpere tushobora kuja guhamagara abanyamahanga ahantu hari umwanda isuku icyo gihugu cyagikunde kuko hagiye isomo mudatira amashuku ni ukubera mucana kuko icyo kundura gishariza kubera ko mudatira amashuku ku irembo ni ukuterekana ko ari ikimenyetso kuko mudakunda igihugu.
Hafatiwe ku matohoza yo mu 2023 y'ikigo Merce cyo mu Bufaransa mu byo kijejwe harimo kuraba uko abakozi mpuzamakungu bahurumbira ibisagara bitandukanye ku isi Bujumbura kiza mu mwanya wa 35 kuri 47 bya Afurika abanyamahanga bahurumbira. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika. Buri munsi kwa gatano mu kiganiro iwanyu mu ntara ya 7:20 tugeza ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya Amerika.
Umuryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
wiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika.
ijwi rya Amerika rero ikurarikiye icyo kiganiro kandi dukomeza kwifuriza abategarugori bose aho mu herereye hirya no hino ku isi cyane cyane abumva uru rurimi ukwezi kwiza kwa bahariwe by'umwihariko hariya ndahabona Nadia taha ku buhanga bw'ibyuma nawe tumwifurije ukwezi kwiza kwa bategarugori. Tugiye muri Tanzania aho umuryango witwa Help Age International uvuga ko uzagenera impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira amashiringi yo muri Tanzania 200,000 bazataha rero ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania nibo bazahabwa ayo mafaranga. James Jovin byifashe bite?
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania bivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi biteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 500,000 azotangwa na se kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bimaze amezi atatu hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza taha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Help Age International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo.
Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi.
Tunatimeza sere ya horitanga amahera kuri buri muntu ku mutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse atireba twe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise natwe na Help Age twazanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera urya muntu atishoboye urya muntu atagendana ibibazo mugabo kandi akwikiza ngombwa urya muntu atahurika uwo rero ashise muri dipacha imbere y'uko ahunguka bazomuha 200,000 imbere y'uko aguruka bazomuha ageze muri dipacha azohabwa 200,000.
Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara ya Kigoma Bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe.
Serikali zimeshafikiana,
leta zamaze kumvikana mu kudaya mu kwezi kwa 10 bamaze kugaruka bose.
Tafadhali sana,
tunamwingiza cyane,
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari.
Mukoreshe iki kiringo gusubira muhira ku bugombe.
Ni nini kitafuata baada ya hiki kipindi?
Ni iki kizakurikira nyuma y'iki kiringo?
Mimi sijui.
Chewa na chozi.
Kwa na miaka 6 ya facilitation.
Twaje kusema ina kitanda tuyo kuborohereza.
Tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi.
Tunakulindia utakutukia tunagomba kusubira.
Sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi.
Na tumuletu naje kukumbira pigie chage tusubire nyuma subira mu gihugu.
Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari icyo basaba se
nayo misiga y'icunga tuwe natari abo bose bahunguka n'ukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa bagende iwabo ni gukibagenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yatabari ingorane zitubako nabo kwipfukije gusubira gupfa yiruka
tubiza amagogo dufise ngaha tugomba yuko bodusikira imbere batuvugira neza yuweni ikaducungira umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu ikajya bikagenda neza.
Mu mwaka w'2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe. Leta ya Tanzania igabisha ko izo kugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru twabagezagaho muri uyu mwanya. Ndabashimira mwese mwari muyateze amatwi ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika nshingira na bagenzi banje bamfashije kuyategura no kuyabagezaho injenyeri Chang ku buhanga bw'ibyuma ntaje ataha ku bugenzuzi bwa gahunda nawe mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.